naho nkuko muvyumvise n'ica giye cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo wabanywanyi bi radio ijwi ry'America muri sanga haraheze hafi kiringo kingana n'umwaka uruhagara rutanguye mu Burundi kuva ico gihe abarundi batari bake baramaze gusiga ubuzima umutekano muke urangwa mu bice bimwe bimwe byo Burundi ubwicanyi no muri iki gihe ntiburahagarara haba mu gihugu hagati canke ku murwa mukuru Bujumbura hama hatangajwe amakuru y'abantu bica abandi bari mu bunywero canke babasanze imuhiri wabo bakabagandagurwa abajeje umutekano nabo nyene bari mu bantu bagize iminsi bagandagurwa mu mezi aheze kandi haratangajwe amakuru y'abasore banyuruzwa n'abantu baba bambaye impunzu z'abajeje umutekano kandi n'imiryango yabo ikemeza ko abo bantu baba banyurujwe bakongera bakicwa n'abajeje umutekano abarundi batari bake bari mu butegetsi abarongoye imigambwe abahurikiye mu mashirahamwe yadahanira inyungu za politiki abafasoni urwaruka bariyamirije ubwicanyi bubandanya guhekura abarundi bamwe mu mirwi y'abanyagihugu yubashwe kandi yumvirizwa n'abafasoni mbega abafasoni basanzwe ari bo bavyeyi hamwe n'abashiki b'abantu bicwa ika n'abakora ubwicanyi baramaze kwiyamiriza no gutanga impanuro zikomeye zotuma abica canke babiba urwanko mu Barundi bikebuka mbega ikintu ku bwanyu cokorwa kugira ngo ijwi ry'abafasoni hamwe n'impanuro batanga vyemerwe nikihe mbega barafise abafasoni barafise uburyo bwo guhindura imitima y'abana bibarutse yabashiki babo uyu munsi rero twatumiye abafasoni babiri honorable Godeliev ni nahazwe akabari umushinga mateka mu Burundi twatumye kandi na madame Pascazi Minani akabari umufasoni ariko agira doctorat muri science politique muri Canada mwiriwe neza bafasoni turi kumwe mwiriwe neza nashaka dutangure cyane cyane ko uri honorable Godeliev nahazwe tubwire niba ukuntu abona uruhara rw'abafasoni kuva umwaka utanguye abafasoni nk'uko twabivuze bariyamirije ubwicanyi ariko ku bwanyu mu mfasoni Godeliev nahazwe murabona ko abafasoni bakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo batange uruhara rwabo mu guhagarika ubwicanyi buriko buraba mu Burundi
ukuri umukenyezi arafite uruhara rukomeye kugira ngo amahoro ashobore gutsimbatara mu gihugu amahoro arama kuko turaje kuva muri kahise k'igihugu cy'u Burundi turabona yuko umukenyezi yamye ari kirimara mu muryango na cyane cyane turabona yuko nk'abahanuzi b'abami kuva kera barabamikaje no barabahanuzi bakuru babo biboneka rero yuko no mu rugo mu buzima bwa minsi yose umukenyezi niwe muhanuzi mu rugo byumvikana yuko no mu gihugu umukenyezi ashobora kugira icyo ahanuye kugira ngo amahoro ashobore gutsimbatara ibi rero mutimbega none yohanura gute aha izi mpanuro zijana n'ibiganiro haba mu rugo cyangwa mu miryango aha rero muri iki gihugu cyacu tugaca dufata kuri ibi biganiro biriko biraba aho umukenyezi akwiye kugira uruhara ntangere hari ibibazo byinshi nk'ibyo byagiye biraba mu gihugu kuva mu ntwaro za kera aho mbese hagiye haraboneka nyine nk'ubwicanyi budasanzwe ubwicanyi bw'ikivunga aho rero ibiganiro byagiye biraturwa n'akaco byashitseko bisigura rero yuko umugwi wagiye w'ibiganiro w'ubu Sunday ariho umukenyezi yari akwiye kugira uruhara ntangere maze agashobora kubaza ibibazo bimwe bimwe byagiye biratuma amahoro atotekara ari nabyo mbere n'ubutubona bibandanya kora hariho ibibazo bimwe bimwe byagiye birapfukirwa
akamo batera muri iki gihe murumva ko kumvirwa hari ikintu cyo bagituma akamo abafasoni batera katumvirwa ijana ku ijana
abafasoni baratera akamo kandi by'ukuri bitwavuga yuko katumvirwa ariko mugabo mbega none ahubwo twokwibaza ni kubera iki nyine ako kamo katumvirwa nk'uko bikwiye ni cyo bibazo navuga bimwe bimwe bidatoragwa imishinga ngo nibazo bikwiye gupfukirwa by'ukuri abakenyezi b'u Burundi navuga yuko harimo bafise akabonge harimo bafise agahinda bafatiye ku byagiye biraba mu gihugu nk'akarero notanga nk'aha muri bigero nk'abakenyezi urakwe bakagenda kubaza bati turazi nk'abakenyezi bagiye baritaba imana ntitubone iyo bagiye hakaba twavuga nk'umukenyezi wa Gwagasoni murabibona yarahoreye n'abana biwe abakenyezi dufite agahinda ko kumenya bati mbega nyine nk'umukenyezi kubera umukenyezi ari umubyeyi yari n'ibibondo mbega none yagiye hehe cyane tukavuga tuti ababyeyi hariho ibyagiye biraba abagabo abatama ba databuku bagakubitwa bimoko tubona bakazana babona ibyo byose n'ibintu byagiye birafukezwa kuburyo iyo bijutse bituma novuga ni nibyo bica bizura imvuru umutegezo muri iki gihe harageze ko haguruka akazaratanga ijambo muri ibi biganiro biri ku birabo by'abanyumvu kuko nta murundi n'umwe akumiriye
mufasoni nawe minani paskazi mwaranditse ibitabo byinshi cyane rwose eka murandika n'amakuru yerekeye uruhara rw'abafasoni mu Burundi cyane cyane abashinga amateka ku bwanyu murabona ko abafasoni bari nko mu nama ashinga amateka bakora ibintu byose bishobotse kugira ngo baterere mu gutora inyishu z'ibibazo biri mu Burundi
je nibaza yuko ahe igihugu kigeze ubu ntabwo ari kesiyo y'abakenyezi bari muri parlement bonyine nibaza ko aho ikibazo kigeze kuko si ikibazo kikiri gitoyi ni ikibazo giteye amakenga nibaza ko abakenyezi bari muri parlement hageze ko bakorana n'abakenyezi bari mu mitumba yose bagakorana mu gusaba gouvernement y'u Burundi kubandanya programme ya désarmement kuko birateye isoni birateye n'ikigongwe bibuza n'amahoro natwe turi hanze tubura amahoro twumva ko hari abantu bicwa umunsi ku munsi haheze iminsi mike twumva ko hari umudariusi biciye muri eta majoro ni isoni ku gihugu kumva ko hari umusoda mukuru nka dariusi bashobora kwicira muri eta majoro uwo munsi nyene hari undi mu majoro biciye mu kabare yitwa Didier Muhimpundu abo bose nabariko baragenda nabantu bagombye kuba ariko barakorera igihugu mugabo ariko baratakaza ubuzima bwabo abakenyezi muri crise y'u Burundi mwahejeje kubivuga au début nabakenyezi nabasoeur nabashiki bariko baragenda nabamama bariko baragenda je nashaka yuko nsaba abakenyezi bari muri parlement bahagurikire ikibazo cha désarmement ifoke inkoho ziva mu maboko y'abadashinzwe umutekano hari nabandi bama batewa ama grenade ya palonta naho twumvishije undi mu docteur Eli yatewe grenade wiwe muri mirango 2 aho mu Kamenge abo nabo dushobora kumenya hari nabandi bagenda abantu ntibamenye ko bagiye gusa bakabona ko batagarutse hari abandi bari mu ibarabara ukumva ngo yabonye moto zibiri zitatu zimukurikirana akesha pagahunga insécurité mu gihugu imaze kuba probleme nini ntabwo ari ya crise abantu bashobora gupfukira ngo bavuge ngo no ça va ça va aller non ça ne va pas nitwemere ko ça ne va pas programme ya désarmement ibe priorité ya gouvernement mwaho dive mu banyagihugu
madame Pascazi minani mwavuze uruhara abafaso ni bashinga amateka bugira mu ku tora inyishu z'ibibazo biri mu Burundi nko kwaka ibigwanisho abavyitwaje eka batabifitiye uburenganzira murafise icyumviro cy'ukuntu uruhare rwabo rwogenda bo bigenza gute bakorana n'abandi bashinga amateka
abakorana n'abashinga amateka ngira ngo amadecision menshi afatirwa muri parlement nababo bo nk'abakenyezi je muramvuga nti abakenyezi bafite ubushobozi kandi na honorable Godrieva aje kubivuga bafite ubushobozi ubwo bushobozi ni hageraho bahaguruke babukoreshe bavuge bati ego igihugu kirimo abagabo abagore abana mugabo twebwe nk'abakenyezi tugomba tuzane contribution yacu duhagaze ngaha dusaba yuko guverinoma ihagarikira ikintu cyitwa désarmement babishyire hamwe bafite association des femmes parlementaires irongoye n'umukenyezi vraiment akora cyane honorable Godeliev na haguruke amobiliza abandi bakenyezi bariko barakorana bava mu migambi itandukanye bava mu moko atandukanye bose bari concerné par ikibazo cy'u Burundi iyi crise turimo bo a partir yo muri parlement bahaguruke bavugane n'abaparlementaire bakorana priorité ya gouvernement ibe désarmement
cyatu bibutse nshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na umunywa nyu iradio ijwi rya Amerika Eric muri Veneza murafite kibazo murafite icyumviro tuko tuvuga cyane cyane ku ruhara abafasoni bawugira mu gushira imbere inzira y'amahoro ekana no gutsimbataza amahoro mu Burundi
yego icyambere banje kubashimira kuba mu mayaka kanya kugira mvuge icyumviro cyanjye
yakoze
icyambere nashaka kuba nk'utere sindi koko bari mu gutere ashanye kugira cyambere kugira kibazo kiri mu Burundi gitore gumuti bo banza bataraba inkomoko yaje kuko ubu ngerageje kuraba mu mama umenga bashaka gutorera umuti ikintu batabona inkomoko aho cyavuye. Icya kabiri nagomba kuvuga kuri ibyo by'abakinnyi. Mu bisanzwe jyewe nararabye niwe muri aba bari kwaterwa umugumuko mu gihugu muri izi nzego za Leta, duhereye ku nyen'icyubahiro cya umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi SK. Nta mukenyezi uba afise aya muri abo bawupoza bamuwupoza ese ni abakenyezi baba bafise ku buryo bashobora kubahanura. Mu bitanzwe rero ndiko ndagerageza kuraba nicasanga umenga uruhare abakenyezi bafise ntibaragwerekana. Ko nashaka kubaza abo batumire gatoya, barashobora kuma akarorero gatoya kuco abakenyezi boba barashyizeko kugira batorere umuti kuri izi ngorane ziri mu Burundi? Barumvise ko bigize kugira inama bavuga kubyerekeye nyine ibiganiro uruhara boba bari kuharagira kugira baturire ingorane umuti ingorane ziri mu Burundi. Ugani twashoboye kumenya icyo byashyize ko cyane nikashoboye kuronka n'akarorero kavukerekana ibyo yo bajaravuye muri iyo nama
mukanya bafasoni turabaza mushana Eric reka duhe ni jambo kandi na firme nawe nyene arafise icyimviro cyangwa ikibazo firme muri neza
niriwa
murafise ikibazo murafise icyimviro
yego ndafise ibibazo n'intera
yego
je cyo navuga nuko aba kenyezi bamaze gushika mu nzego uruhara rwabo nago tusubira kuboneka aho usanga n'ibibazo byiwa usanga batavyitaho ejo bundi nagomba kubaza abafasoni ejo bundi hari umufasoni yanyurujwe na documentation akoreraho akati nagomba kubabaza ko hari ikintu lakini baba barabikoze ko indi naco nagomba kubabaza nuko abafasoni bashinga amateka ata kintu cyo tubona bariko barakora kuko uri kuraraba ni bangahe bakenyeze batwara amadepeye batwara amadepeye ahantu kuri urara rwabo ntirugaragara cyane rwose twanye n'utwo.
Urakoze Firmin, reka dutangure kuri madame Minani Pascazi. Abashinganye bahamagaye Eric na Firmin bavuga ko muri rusange batabona uruhara rugaragara rwa fasoni eka haba mu nama nshingamateka canke haba impanuro boha abatambukanye babo. Ivyo vyoba biva kuki?
Je ngene ndabibona vyoba biva dabor kuri Kitire. Urabona Kitire y'iwacu umugabo aravuga umugore akumviriza. Abakenyezi baje muri parlement ni nabyo navuga mu gitabo cyanje sur les femmes politiques au Burundi, namba bagenda niyo mentalite yo kumva ko umugabo agomba kuvuga umugore akandosa, baca baje hariya bakagumamo en tant que nombre, ugasanga iyo influence ibyo bikorwa umushinga nta Eric n'umushinga nta Firmin bavuze, ugasanga ibyo bikorwa ntabyo tubona kuko bace bamera nk'abanizwe. Ibyo bikaba bifata biva mu kibazo cya kiture yacu. Mugabo rero hari n'ikindi kintu cha sensibilisation, nibaza ko bakenyezi bari muri parlement bari bakwiriye kwisensibiliza entre elles. Kuba la politique nta muntu avuka ari umupoliticienne, nta muntu avuka ari umupoliticien, mais byose ni ibintu byigwa. Jewe cyo nabagira inama nuko barondera amaformation sur la communication efficace, bakarondera amaformation sur l'activisme, kumenya kwa faire uri muri politique, ukoriki kubera iki ninje muri politique, ninje muri politique nserukirande aha ndi muri politique, role yanje ni iyihe nk'umuparlementaire, mugabo role yanje nk'umukenyezi, ejo mvuye muri politique ni yihe legacy nzaba nsize ku buryo bazavuga bati umukenyezi uyu no yari muri politique yavuyeyo akoze ikiniki ku gihugu, yavuyeyo akoze ikiniki ku bakenyezi. Urumva izo ngorane rero ziri kuri nivo zitandukanye, hariho culture, hariho education politique, umuntu atavukana mugabo abakeneye kujya kurondera ayo maformation, kujya kurondera amaterie amakonferense, agomba kubaha izo information z'ibyo bagomba gukora kuko bafite ubushobozi. Hama rero hari ikintu umushinga nta Eric yavuze, inkomoko y'ikibazo cy'u Burundi. Inkomoko y'ikibazo cy'u Burundi ni question iri très importante kubera abarundi tu oye kugira ngo tuvure igisebe dushiraho pansement. esava continue anukute cher bizobandanya bitugora kuko biragoye kugira ngo abarundi barabane amaso kuyandi babwizanye kuri bavugane bati ingorane niyi ingorane yavuye hana kandi abarundi tutarashikaho twicara hamwe ngo tubwizanye kuri tuzobandanya tugira crise après 10 ans crise yongere après 10 ans crise subiye
le catoje ko uri honorable Godelieve ni nahazwe na nyine yaragire icavuze kubishikirijwe na Eric na Firmin bavuga ko birazwe ko abafasoni bafise uruhara ariko ntirugaragara muri iki gihe intambamye zoba ari zihe madame Pascal Ziminani yavuze ikibazo coba kijanye n'imico eka n'ukuntu imico ya kera yo bivuga ko umugabo avuga umufasana kumviriza iyo mico niyo ba imaze guhinduka intambamye zirihe madame Godelieve Naz
eko murakoze kunyongera ijambo ukanda na kwamba nze shimire erike kuko yavuze yuko ibibazo by'u Burundi kugira ngo bitorege umuti nyawo ari uko twobanza tukinja mu nkomoko yabyo ari bimwe natangura gusigura rero muri ibyo bihe rero navuze iby'ibiganiro abakenyezi muri iki gihe barakwiye kwerekana uruhara ntangere bakita ibiganiro by'ibiganiro navuga by'ibiganiro by'ukuri bimwe bituma ko urutoke kubyagiye biraba byose hanyuma rero ntibaniganwe ijambo niho niyo mico madamu Kasikazi ariko aravuga yugira novuga yugira abagore no basiye ijambo kandi noneho tubiraje uruhara rwabo nk'uko filime yabivuze ati ntago uruhara rwabo ruriho ruriho cyane kuko abakenyezi mu Burundi abakenyezi nitwe turi benshi kujya turi benshi rero no mu bihe by'amatora ubiraje abakenyezi barayitabira cyane ubwo n'uruhara berekana tuke mu bikorwa by'iterambere abakenyezi barabyitabira mu nama nshingamateka abakenyezi barafata ijambo bagatanga ibyumviro kandi bigafatirwako rero by'ukuri icyumviro cya filime sinagishigikira rwose kuvuga yuko uruhara rw'umukenyezi ariko ruraboneka ahubwo uruhara kugira ngo amahoro aboneke mu Burundi si ubw'umukenyezi gusa kandi si ubw'umugabo gusa ni ubw'umugabo ni ubw'umukenyezi ni ubw'urwaruka ni ubw'umurundi wese bisigurike rero muri iki gihe rero umukenyezi nk'uko nabivugiramye umuhanuzi wa mbere mu rugo nane n'umuhanuzi wa mbere mu ijambo ryiwe ryumvikwe aterere akenye ibyumviro biboneka muri icyo gihe rero itwe ibyo ntibyumvikana azoheza rero aterere muri ayo mahoro turiko turarondera arama ariko dufatiye kuri ka kahise hanyuma duheze tujye muri kazoza k'ubu tureke gupfukera kuko gupfukera ibijage biri iki
gihugu
duhanure n'abagabo bacu
reka duhere n'ijambo n'ubundi bunywanyi w'i radio ijwi ry'amerika Jean-Marie amwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ego trafiki umviro
duga ku ijambo
njiki umviro fise ndumva ndi kumwe n'uwo mama hejeje ku telefona aje kuvuga kuko kazoza ku Burundi ntikari kuba mama cyane kuba papa kari ku muntu wese akunda igihugu cy'u Burundi n'abarundi nitwaje hamwe aba mama n'aba papa ndetse n'ugwaruka tukaje hamwe kazoza cy'igihugu cyacu kazoba keza ariko nitwaguma duta imfane kuri uyu cyane uriya igihugu cyacu nikizi kugira kironka amahoro n'umwidegenzi kime gusa ndumva twoje hamwe twese tukagira icyo dukoze atakuvuga atabwoko atabo atayuyu cyanguriya umwese akagira icyaterereye tugasenga n'Imana na cyane cyane kugira Imana iduhara amahoro mu gihugu cyacu nta utipfuza amahoro kandi nta utfuriza inabyo gihugu cy'u Burundi uretse ko twogisengera tukaje hamwe ibiego nivyo ibiganiro nubwo byo ariko ataguhuza imitima n'inama atakuvuga n'ukuri kuhari ntacu ibiganiro bizoshikako icyo cyumviro cyanje narifise murakoze
urakoze Jean-Marie de Cade hene jambo Jean Bosco nabenye ni arindiriye Jean Bosco muri neza
hello
wi uratwumva duga ku jambo urafite ikibazo urafite icyumviro
ndabumva neza cyane
yego
nshaka n'imimanuro natanga ku bacyi b'u Burundi ababyeyi b'i Burundi bagomba gushyira hamwe bakumvisha abana babo ko kujya mu bikorwa bibi bishobora kubonana n'igihugu cyabo kandi bikonona n'abo muri famiye zabo bamara kubereka ko ibyo bintu ari bibi abana batahinduka ugerageje kutabyumva bakamushyikiriza inzego z'umutekano kugira ngo zimukebure nazo zibafashe igihe ababyeyi bananibara abandi babafasha noneho izo manuro bamara kuzitanga gutyo babonye ku ruhande rwabo zidashobotse no ku ruhande rw'umutekano rukabafasha hari icyagerwaho ariko bagashyira hamwe bakumvisha umwana ko agomba kubaho akora ibikorwa bishobora kubaka igihugu bikubaka na sosiyete y'abarundi kugira ngo babone kuronka mahoro kuko badakoze ibyo bishobora kubateza akaga. Noneho imboni imvano y'ikibazo cy'u Burundi bazayibabwira uko bamanje kubereka uburere n'indero na gahunda bagomba kugenderaho yubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Hatabayeho gutekereza ko umuntu niba akugiriye nabi kwica kumwimuraho ari byo byakemurwa ibibazo.
Murakoze Jean Bosco. Jean Bosco na Jean Marie batanze impanuro zikomeye cyane rwose. Jean Marie avuga ko ikibazo ari cya bose, si cy'umurwi umwe, bose bakwiye gukorera hamwe ikabakaja hamwe. Jean Bosco yavuze kandi ko n'abavyeyi bakwiye kwama ariko bahanura abana babo kugira ngo bihereze ibikorwa biteze imbere igihugu, ikabishimikiye no ku mahoro. Reka tusabe Madame Pascazi Minani agire icyo avuze ku byimviro bishikijwe na Jean-Marie na hamwe na Jean Bosco mu kanya gatoya cyane gusa.
Izimviro batanze ni byiza cyane. Hari ikintu mugarukaho Jean-Marie yavuze ati ni ugushyira hamwe twese atabwoko. Icyo kintu ni ikintu nosubiramo kuko Uburundi ni bw'amoko atatu. Je birambabaza mbona ingene ibintu by'amoko byasubira gutangura muri byatsubiye gutangura mu Burundi. Muri 2014 aho naje mu Burundi proje nari mfite nayo iko.
Ndumva telefone yawe Madame Pascazi Minani iriko iracika. Nireka tubaze Madame Godelieve nina hazwe nawe nyene agira icyo avuze kuri byimviro bibiri bishikirijwe na Eric, bishikirijwe na Jean Bosco hamwe na Jean-Marie.
Ego nkuko babivuze bavuze yuko muri iki gihe tudakwiye kuza turatana ku mwikomo ngo uruhare rw'uyu canke rw'uri. Mu bisanzwe ibibazo biri mu Burundi, abakenyezi turakwiye guhabwa ijambo kurusha tukumvirwa cyane, twe dutanzwe tumvirwa. Ariko rero nkuko turi benshi mu gihugu birasaba yuko natwe twumvirizwa rwose kugira ngo dutange impanuro kuri bijya rwaruka rujuragirika. Ababyeyi dufashanye kurera, urwaruka rutwumvirije, abagabo batwumvirije, abajejwe intwaro batwumvirije, abanyapolitike batwumvirije, kuko turabona yuko nk'urwaruka ruhenzwa n'abanyapolitike. Muga natwe nk'abakenyezi nk'ababyeyi, abo banyapolitike nibatwumvirize impanuro turiko turatanga. Hanyuma rero bamaze kutwumviriza, n'urwaruka rwacu nabwo kuko abamama by'ukuri twiteye indero y'abana tumaze kubumvisha ibyiyumviro byacu. Iyo nimano ndiko ndababyeyi bose, ubwo rwaruka rwacu rwogaruka kuko twamaze kubona kuko nabizirenzwa n'abanyapolitiki. Hanyuma rero ngiye kuri iki kindi cyiyumviro kijyanye nyine n'urwo ruhara rw'abakenyezi. Ubundi mu Burundi dusanzwe dufite ihuriro ry'abakenyezi, hariho nteka abatabizi aho bavuga bati muhera kwabo ntiriboneka. Abakenyezi by'ukuri ibyiyumviro barabishikiriza bitewe n'ihuriro ry'abakenyezi. Ibyo nagira ikaba ari ku mutumba gushika hejuru. Ni naho twahavuye dusanga mbere no mu matira yaheruka hariho abakenyezi benshi biteje kandi birabye mu gihugu hagati, aho abakenyezi ntibashikiriza ijambo rikwiye nta mvuru ruziriye. Kuko ibyo mvuru ziri ngaho i Bujumbura muri ayo makaritsiye usanga nyine ari handi nyine abakenyezi bikumira, ariko ahantu abakenyezi bafite uruhara koko nta ngorane ziriyo. Bya hagati mu gihugu rimwe navuga nibo bakora ibikorwa gusa, nibo bitaba imirimo kenshi, nibo bitaba amanama kenshi. Rero by'ukuri tugumye kuri iyo ngengo, umukenyezi akerekana uruhare rw'uwe nta ngere, umunyapolitike akwinjiriza umukenyezi. Nanyaka yuko ingorane zose ziri mu Burundi zishobora gutorerwa umuti biciye kuri urwo ruhara rw'umukenyezi n'umuhanuzi w'umuhanuzi w'igihugu.
Madame Pascazi Minani, namwe mugire icyo muvuze ku byashikirije ku byimviro byashikirijwe na Jean Bosco hamwe na Jean-Marie mu kanya gato.
Namashobora kwisubiramo ibyimviro bari batanze. Igice nayo navuze nuko abakenyezi bagomba gushira hamwe bagakorana, bataraba ubwoko, bataraba umugambwe, bataraba imyaka, bakamenya yuko ingorane ibaraba bose kandi intamba itanguye mu Burundi izaba kubita bose. Urumva nta numwe azaba epargne. Urumva rero birakenewe ko bashira hamwe bagakorana. Hari umuntu yavuze ati umukuru w'igihugu afise umukenyezi wiwe, peut-être hageze yuko umukenyezi w'umukuru w'igihugu nawe aba implique agakorana n'abakenyezi bari muri parlement bakagira projet iri spécifique. Proje bereka abanyagihugu bakavuga bati abakenyezi twahagurutse, bigaca mu maradiyo, bigaca muri televiziyo, hamwe bavuga ati n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu yahagurutse, ahagurukiye ikibazo kiri mu Burundi, ariko arakorana n'abaparlementaire, ariko arakorana n'abagore bari mu mitumba itandukanye.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranye nayo Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise abandi banywanyi b'iradio ijwi rya Amerika bakunda ikiganiro muri sanga bariko baratwandikira. Ernest Kalema Agizati nibaje kumavi basenge Imana niwo muti abana barererwe kumukubaha Imana niho vyoshoboka bashire imbere urukundo ruva ku Mana no kubabariranira bitayeho eka bitabaye uko naho kuko kuha ituma icaha kizotuma ciganza kibasumba nawe Blaise ati icakorwa nuko buri muturage wese Burundi agomba kureba umuntu akeka ko ari umwanzi w'amahoro akamwereka abashinzwe umutekano nta guhishirana abagizi banabi kuko urebye nushaka guteranya abaturage n'ubutegetsi kuko uwo mugizi banabi yica abategetsi n'abaturage atarobanuye bitonde. Turafise abandi banywa mu radio ijwi ry'America. Turafise Leo Cargo, mwiriwe neza Leo.
Mwiriwe mwiriwe ndagise mwaramutse ngaho ku ijwi ry'America.
Mwaramutse neza, murafise ikibazo, murafise icyumviro?
Twe turafise icyumviro twashaka guterera ku cyo kiganiro kuri ibintu by'inkureka byatanguye ngaha mu Burundi.
Yego.
Mu ncamake twe twavuga tuti abanyapolitike nibaje hamwe bavugane kuri iki kibazo cy'u Burundi kuko twese turabana b'u Burundi nawe tuzoshyana. Kuko nitwokumva ukuntu umuntu aguma bavuga ngo abantu bakeneye kuja mu biganiro ngo bagirize ibi n'ibi n'ibi mugabo nibashyira imbere ubwa mbere ineza y'igihugu kugira ngo twe rwaruka dushobore kuzogira akazoza keza kuko boho anabatama guca bamwe bamwe basezera isi mugabo baturage igihugu kimeze neza.
Murakoze
bandagira ako nashaka guhereza ko nashaka gusaba hariho ibyo tubona nk'abantu b'abakenyezi ngaha mu Burundi nabo nyene tutabona yuko ijwi ryabo rivugwa byo guhanura kuko bamwe bamwe n'abashinga ntahe babo ibabahanure baje mu biganiro hanyuma tubona yuko ibiganiro biko biratangura.
Murakoze
turabashimiye ku ijwi rya Amerika mubwira umunsi mwiza.
Turagushimiye kuba uri kurashima nawe reka duhe n'ijambo kandi Malaki. Malaki mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Icyumviro cyanjye murabona ku bintu byo mu Burundi leta ihari biragoye kugira uvuge ngo iri kumviriza ngo abakenyezi ngo basikirize kuko nk'akarorero mwarabonye Magi ibyo yashikirije umaze gushikiriza ibintu bisa n'iby'umugambwe se n'idefude tudashaka waba uri umukenyezi waba uri umuki utegerezwa gutotezwa n'utwawe tugafagwa ngira mwarabibonye kandi bijya bafaye byari ibintu byari bitari bifitiye akamaro gusa Margarita byari bifitiye akamaro abanyagihugu bose. Ubwa kabiri numvise ko uwo mushingamateka ari umuntu agaruka kuri kashye cyane na cyane cyane ko yatorewe bose jewe rero nagira ndamuha ubutumwa azoshyira umukuru w'inama nshingamateka. Ndibuka mu 2003 hari leta y'imfata kibanza iyo leta ikaba yari ifise imigwi igwana igwanya hakaba hariho umugwi wagwana witwa FDD. Icyo gihe kubera imbozi umutekano kandi twari dufise abategetsi b'intwaro mfata kibanza byitwa ko bakunda igihugu icyo gihe baremeye baraganira n'umukuru w'uwo mugwi wagwanya leta icyo gihe witwa CNDD nawe yari Petero Nkurunziza kandi yari yagirizwa gutega amamini yari yashyiriwe urubanza rwo gupfa kubera ko yagirizwa gutega amamini mu gisagara icyo gihe ariko kubera inyungu z'abanyagihugu kubera imbo z'umutekano aremera araganira kugira ngo amahoro agaruke. Rero nagira ndamwitumire agende mwibutse ibyo ayo matangazo umukuru w'inama nshingamateka akaba ari n'umukuru w'umuganga CNDD yandika adutera ubwoba avuga yuko badashobora kuganira n'uwo nabo bashatse gutembagaza ubutegetsi bahindura ingendo kuko abo bipfa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi nivyo babagiza gusa kuko ababikoze turabizi barafunzwe hama abo banyepolitiki nabo bagiriza ngo barabikoze ntavyo bakoze ahubwo ni kibazo umugambwe CNDD ubagiza kugira ngo uhunge ibiganiro hama kandi nagira ndamwibutse yuko aho mu nama nshingamateka bariyo nk'abakenyezi na cyane cyane kandi ko abakenyezi ari nabo abakenyezi ari nabo bafise ijambo bumbi wa gusumbya abandi nagenda namwibutse ko batoza barakokeza kuko
bo sozera mushe naye marakisha sozera
bagenda no kumashuri baherekeje n'abashirikare ariko hari habandi bakenyezi batoza bafise abana babo bagenda ku ishuri hadibiye bikabagora no kurengana bamwe bakajya mu gasho bukeye bakabatora ibiziga abo rero bakenyezi bari mu nzeyo
Mushi na malaki akanya kariko katujana hariho abandi barindiriye reka ivyo bibazo mushikirije turabibaza mu kanya gatoyi ikibazo mushi na Leo Kargo agarutse ko ni cyumviro yashikirije akavuga ko abarundi bose ari abana b'u Burundi akaba kandi yasubiye kugaruka kuri cha kibazo twavuga ko naho uruhara rwa fasoni ruhari rutigaragaza cane gose turasaba madame Godelieva nina hazwi agile icha bivuze ko hanyuma agile nicha vuze kandi kubishikirijwe na Malaki avuga ko umuntu avuze bidasa nibivugwa n'umugambo uri ku butegetsi aca totezwa madame Godelieva nina hazwi munduge ku ijambo
ego murakoze nagomba mbanje nishure Kargo Leo Kargo ibyo yavuze neza cyane ati twese turabarundi kandi twese ko turabarundi turakeneye kuganira Rero nagoma ndamubwire yuko yibuke yuko ibiganiro byatanguye. Ibiganiro byaratanguye kandi birabandanye. Kandi mbese uko yibuke biraba mu gihugu, niko no hanze bizoberayo kuba cyashoboye gushika muri ibiganiro. Ariko turafise ingingo tugenderako. Hariho ingingo inama ije cy'umutekano ya ONU. Ivuga yuko ababwiriza kujya mu biganiro n'abantu badakokeza ingwano. N'abantu badafise uruhara mu migumu kandi badakokeza ingwano. Rero nta murundi n'umwe akumiriwe kujya mu biganiro uretse uwo yari akokeza ingwano kugira ngo abe n'Uburundi bacanemwe. Hanyuma kuvuga ati abashikiriza ibyiyumviro baratotezwa aha nagomba menyeshe yuko no mu gushikiriza ibyiyumviro birakwiye kumenya na twebwe abakenyezi imbere dushikiriza ibyiyumviro kumwe nabivuga umukenyezi ni nkingi y'urugo umukenyezi ni kirimara mu muryango ni umujyanama mwiza muri icyo gihe rero ugiye gushikiriza icyiyumviro cyawe ugatangura kuvuga ibyo gusukana gushyiraho ifatira inzego siyo barundi mukuru w'igihugu uca wumva yuko n'icyo cyiyumviro cyawe n'uko kiba gifite akamaro biragoye yuko iyo twebwe abakenyezi duca tucumva utangiye kuvuga muri ibuka sinasura mu ibyo yavuze ujye mu kasoni yavuze yitwa Maragarita barangutse nta n'ibyo nosubiramo kuko by'ukuri no mu kanwa kanjye nk'umushingamateka cyangwa nk'umupfasoni nemeye umupfasoni w'umurundikazi nabyo no kuka gusubiramo bisigura rero yuko twese abakenyezi turi ko turashikiriza icyiyumviro turabindimo tugishikiriza kugira ngo abagabo bacu batwizere b'abagabo b'abagabo bamwe bava mu gihugu na guhagaruka na bya bibondo kumbe ko turi ko dushikiriza ijambo ry'akamaro hanyuma rero ati ubutumwa nibaza yuko babwumvise ariko ushangaruka kuri iki nishiye Kargo ibiganiro biriko biraba kandi bizobandaye
reka duhe ndabona akanya kariko karatujana reka duhe ijambo kandi madame Minani Pascazi ariko ikiganiro nk'uko mwacumvise ni ikiganiro dushaka kuvuga cyane cyane uruhara rwa fasoni mu kugarukana amahoro mu Burundi hanyuma nashaka agira icyo avuze kuvyashikirijwe na Leo Kargo avuga ko naho abafasoni bafise uruhara rutagaragara nica kibazo twatangurira ko ikintu mwibaza ko cokorwa madame Minani Pascazi kugira ngo uruhara rw'abafasoni turazwe impanuro zitangwa rugaragare niki
Fatiye kuri ico kibazo ca Leo epi nkaca ngifatanya n'ikindi kibazo cyitwa Karema yavuze cy'urukundo nibaza ko abakenyezi bagomba guhaguruka bakigisha urukundo bwo kwikunda d'abord urukundo bwo gukunda son prochain e urukundo rw'igihugu kuko mu bindi bintu mbona umengo biriko biratera ingorane ku Barundi muri iki gihe nuko tudafise urukundo rw'igihugu esprit yo gukunda igihugu mu Barundi benshi ntirimo abo mbona nabaye muri politique ni chacun pour soi kirimo umwe ashaka kwikumira kirimo umwe ashaka guprofita muri crise ni cyo gihe cyo kubaka amazu ni cyo gihe cyo gusahura igihugu kirimo umwe ashira mu mufuko wiwe urukundo abakenyezi nibahaguruke batwigishe gukunda igihugu gukunda son prochain kumva ko ubwoko atari ingorane ubwoko atari urwaho difference ethnique singorane dukundane twemerane hari umuntu yavuze ati igihugu ni cha twese ntaho tuzoshirana abakenyezi bahaguruke bafata iyo discours dae media baje ku maradio bigisha urwaruka bigisha abantu bose bari muri societe burundeze yuko tugomba gukundana kuko ntaho tuzoshirana imana yaturemye turi abarundi kugira ngo dusangire igihugu cacu cy'u Burundi dukundane kandi dukunde igihugu cacu nta ciza nko kubona ofisi igihugu kirimo amahoro n'umutekano
tubibutse inshuti mwese ko muri kamera rwandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafite ubundi munywa nyu iradio ijwi rya Amerika Reverien mirewe neza
Uyaro ndabumva.
Ye duga kwijambo murafite ikibazo murafite icyumviro?
Igici cyumviro cyangwa ikibazo. Bona ibintu byo mu Burundi ikintu bimeze ikintu sanga menga abantu bashaka kuvuga n'ukuri kubikubaza gihari. Simbona nk'abakinyize kwera bavuga ati nabo bafite ijambo cyo boterera. Nta mugabo numwe adafite abagabo nkabeshi bari mu nzego barafite abagore. Nabo bagore baba bahanura iki ko tubona kenshi menga ingorane nyinshi zituruka ku bagabo. Abagore bahanura iki? Abagabo babo kindi nacho nuko none nkaba ibiganiro abantu haganira bafitaniye ingorane cyangwa haganira abashize hamwe umuntu uguze ati ukumiriye bamwe ntibaje mu biganiro ukumenga icyo kibazo n'icyo kugira kizova mu nzira ahubwo hoganira bafitaniye ingorane ikibazo cyanze cyari nicyo
urakoze Reverien reka duhe kandi n'ijambo kaburungu biribe neza
nabahaye mwiriwe ndaramukije n'abariko batwumviriza bose
muri neza murafite ikibazo murafite icyumviro tuga ku ijambo
yego murakoze ubwa mbere nashaka kubaza uwo mutumire mwavuze yuko hari abakenyezi bari mu nama shenga amateka canke muri nkengu za amateka kandi n'ivyo ngaha mu Burundi barimwe ko barengewe cyo 30 ku ijana mugabo jewe nashaka ndabata kato ka mbere n'ukuri turavye nk'ibi bintu keshi usanga byo kwica abandi rimwe rimwe murabona yuko ari ibintu abantu bagira binyegeje ariko rero tukaraba imvo yavyo usanga harimwo abo bagabo nyene mwovuga ko bohanurwa n'aba bakenyezi bacu ugasanga keshi baba bagabo rimwe rimwe usanga bishigikiye canke baba nabo bakenyezi nyene rimwe rimwe ugasanga bishigikiye kuko ndiko ndababwira nko mu myerekano mwarabona ko abagore mbere beshi abakenyezi aribo bashigwa imbere ebe n'abana none ubu ubona nk'abakenyezi boshobora guhanura abagabo babo kandi rimwe rimwe bagenda kubikora iyo bageye kubikora rimwe rimwe abo bakenyezi kenshi baba bari muhira abo mu nama shenga amateka nabo niyo babivuze kenshi ucusanga biko biragira abitwata ngo ntibasangiye kumbure imigambwe ugacusanga niyombo hama kumbure intererano nayo babuja mutumire kuko numva ko muri abakenyezi muravuga yuko bohanura ubu aho bigeze murabona ko basigaye batera amagerenade mu isoko mu bubare ugasanga ubu basigaye batera no mu modoka murabizi ko mwarana bitangaje bajya abantu bariko barabikora intumbero mbega mubona bafise mbona ari ko bohanurwa canke niyuko ari amakungu yokura hasi hanyuma agahanura abo bantu bariko barica abandi hanyuma rero abarundi natwe hagata hada boda kudufasha kugira ngo twumvikane kuko ntabwo nimwe bo kwitwaza mubona ari ihe bo kwitwaza kugira bica abantu murakoze
urakoze kaburungu reka tugaruke ku mufasoni kuri honorable honorable Godeliev Nina Hazwi ku bibazo byabajijwe n'ivyimviro Reverien ati kuvugana kuri nico kintu gihambaye mbega ibiganiro ni kuki bitaba kaburungu nawe akaba avuze kandi ko abazi kibazo c'impanuro zoba zihabwa abagabo kuko kenshi na kenshi avuga ko abakora ayo mabi yose canke abakora ibindi byose usanga ari bafise n'abafasoni aravuga ko kenshi na kenshi abafasoni bashobora kuba bashigikira ibyo bintu kubera imigambwe barimwo mbega imigambwe niyo yoshigwa imbere canke yoshigwa imbere ineza y'u Burundi n'abarundi mu fasoni Godeliev Nahaz
ego murakoze hari uweje kuvuga neza cyane ati abarundi ntibashaka kuvuga ukuri kandi niki abarundi ntibashaka kuvuga ukuri kuko kugira ngo bagende baranyegeje amabi yagiye arakoze ubu ndabereke nk'ukorere muri buka iharusha mu biganiro by'iharusha ubiganiro by'iharusha bariko baraganira bariko baraganira turabona yuko bari bashyize imbere amagaburanyama muko banyibibagije bati mbega inyumba yaharusha hazobiki ari nabyo izi ngene zatangwa muri 2015 ahanini niho byavuye kuko baragiye baravuga ibya transition ariko nibaje mbega après arusha après post transition mbega izogenda gute muri icyo gihe rero natwebwe nk'abakenyezi niho twari tukwiye gushyira ingufu kugira ngo nyabuna twerekane icyo tumaze duterere ibyumviro twerekane ingene après arusha après la transition ingene twushyika ku mahoro arana tuvugane ukuri muri wa mugwi nyine wo kuvuga ukuri tuvugane ukuri muri bya biganiro tuvugane ukuri abakenyezi ndabashinda bateye akamo bahaguru tubavugane ukuri ibibazo byose byagiye birahanga u Burundi hanyuma rero ku kibazo kijyanye no kuvuga no kuvuga bati mbega abatera magrenade bati mbega twabafata gute bajya tubafata n'imigwi y'iterabwoba kwishoje naho byabonetse umuntu ashaka gutera magrenade mu bantu abantu atacu bariko bikorera ibyabatacu bariko baragira icyo ni ukuri impamvu ya politiki ngaho ibirimo none ushobora kuvuga uti ujye kugana n'umuntu ariko atera magrenade mu bantu bariko bikora imirimo yabo uwo mwumva aba ariko arongera iki by'ukuri aba ariko uwo ni iki nari karongera kwica gusa ubu rero by'ukuri ni umutuma nta biganiro baba bakwiye kujyana ibiganiro biba bikwiye kugirana bajya barondera ineza y'igihugu barondera amahoro hanyuma bagaca bafatisanya rero kugwaniriza hamwe wa mwaka bikarongera kwica inzira akarengana kace ziriko ziragira rero
Madame Minani Pascasi hari kibazo cyashikijwe na Reverien cy'ukutavugana ukuri ni kibazo gikunda kugaruka cyane rwose abarundi baravuga ko kiri mu bintu bihambaye cyane rwose bituma atamahoro aboneka mu Burundi icyo kibazo umwe mu kivuga ko iki ikamuce mugira ko kandi mugira ico muvuze kubyashikirijwe na Reverien na Kaburungu
ku kibazo cyo kuvugana ukuri je nibaza yuko abarundi tutaratahura neza ko igihugu ari cyacu tutaratahura yuko peu importe imigambwe tu abari mu migambwe je nta mugambwe ndimo peu importe position politique abantu baba bafise bitavuga yuko umwe agomba gukumira uyundi tugomba kubwizanya ukuri tukinjira muri histoire y'u Burundi tukaraba kahise basogukuru bacu uko babanye ingorane bagize abavyeyi bacu uko babanye ingorane bagize generation yacu uko tugomba kubana n'ingorane tugomba kuraba tukavuga ati izi n'ingorane nituzirabe ntituzice ku ruhande kuko hari ikintu kiri muri kitiri y'abarundi kinderanja ni hypocrisy ntitubwizanye ukuri nitwemere ko igihugu ari icacu twese ko tugomba kugisangira nta n'umwe agomba gukumira uyundi igihugu ni icacu nitubyemere kuko tumaze kubyemera psychologiquement wemeye ko usangiye ikintu n'uyundi deuxième étape ciba kumenya ingene upartage ico kintu n'uyo wundi hama ngomba nishure umushinga ntaye Kaburungu yavuze ibyo gutera grenade hama ngo amakungu afasha abarundi uwo mushinga ntaye nagoma ndamubare yuko amakungu araba les intérêts nta makungu azokunda Burundi gusumba abarundi na barundi ubwacu kubanza gukunda igihugu kuko nta makungu azoza kudufasha nambu twaje twebwe ubwacu tudashoboye kwicara hamwe ngo turondere inyishu y'ikibazo cyacu hamwe hakaba n'ikindi kintu ngomba gusubiramo ni nyarutsa Reverie yavuze yuko abakenye oya ntabwo ari Reverie umengo yari Kaburungu yavuze yuko hari abakenyezi bagiparticipate mu byo kugumura mu byo kujya mu manifestation ntabwo ari abakenyezi bose harimo bagiye harimo nabari hanze babandanya bagira diskuru yo gutandukanya abantu mugabo ntabwo ari abakenyezi bose mugabo nabo bose babigizemo ireja metar barashobora kugaruka bakabona yuko ivyo bakoze atari byiza nk'abakenyezi nk'abarundi kazi bakagaruka mu gihugu bagashira hamwe n'abasigaye bakubaka igihugu twese tukubaka igihugu turi hanze n'abari mu Burundi tugashira hamwe tukubaka igihugu cyacu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'undi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika James niriwe neza mu traho duga ku ijambo murasiki ibazo icyumviro
gerageje kuvuga ku byo numvise ku byatumiwe kuravuga nibaza yuko bamwe bamwe bashobora kuba byitiranya ibyabaye mu minsi iheze kuko nta migomoko yigeze iba mu Burundi ibyo mu bishyigikira ama ku nyishu y'icyo baba ngaha mu Burundi nibaza yuko barabivuze n'ibiganiro kandi abaguma bitiranya ibiganiro n'amakungu nibaza yuko ibyo bintu biri kubiri kandi bitandukanye amakungu adagufasha mu gihe abarundi bonyine boba bumvikana yuko bashobora kuganira amakuru gusa yadoza kudukwega twebwe ngo tuje mu biganiro kandi tumenye neza yuko naba bari ku butegetsi yataba ibiganiro yuko batari kubishika kubera yuko rero iki gihugu icy'umuntu abarundi twese turagisangi kubera yuko bagerageza bakajya mu biganiro barinde yuko abene Burundi birirwa barapfa gahari amakazi yamwamwe yirirwa arapfa mw'abana bato batabavyeyi ariko sibo bari ku ntebe zanyu nabawe canke abana babo umva yuko rero iki gihugu kigeza gutorega umuti mu biganiro banka bavyemera kigeza kugenda uko nyene hama ndonke n'akabyo ko guhoza umuryango yagize yaburiye ku isanganya ry'imodoka ryabaye naho tubona leta y'u Burundi ataco yigeze bivuga ko hama mbanye
murakoze James murakoze James muravuze ikibazo gihambaye ko Burundi ari igihugu cy'abarundi bose mukamuvuze ni kibazo cyo kuja mu biganiro ku barundi bose mukanya ndahijambo reka ndabahijambo madame Minani mukanya gatoye cyane gose amasegonda 30 mugira icyo muvuze kubishikirijwe na James
hari ikintu James avuze cyo koza imiryango yose yabuze nanje ndashobora gufata akakajyo kugira ngo ndabahoze iyo miryango ababuze ababo ababuze abana abagabo abashiki babo guhera krize itangura muri avril 2015 gushika ubu nago mafata akakajyo kugira ngo ndabahoze hama ndanabasebe yuko ivyabaye twese biratubabaza nk'abarundi nidushire hamwe tubironderere inyisho
murakoze madame Godelieve nahazwe namwe
yego na jewe mbone haka kaje ko ihe imiryango yose imaze kubura ibibondo cyangwa abafasha abagabo n'abagore kugira ngo bigumye na cyane cyane nka twebwe abarundi dushobore gutora inyishu yacu nk'igihugu cyikukiye peyi suvere twebwe nyine tumenye yuko ibibazo ari byacu kandi twebwe tuziza kubitorera inyishu bwacu nyene ata makungu arinze kuza kudutana ikijambo ijambo rero rya twebwe abarundi nyene twese
tukiri kuri mwebwe nyene honorable Godelieve nahazwe nashaka ndababaze hariho abantu benshi bahamagaye bakaba bavugarutse ku kibazo c'uruhara rw'abafasoni rutagaragara cyane gose mbega ikintu mubona nk'ubu mwokora ntaba abafasoni bashinga amateka ikaba kinguza amateka abafasoni muri rusange barongoye abandi ku mitumba ikintu ubu butangura gukora kirushirizaho ibyo bahora bagira n'ikiye kugira ngo uruhara rwabo rugaragare
ikintu twokora kuva uno munsi nagomba nsaba abakenyezi bose bahaguruke bose bavuge bati turanse ubwicanyi buri ko buraba bukwegwa n'abantu badashaka ineza y'igihugu twese duhaguruke dusenyere ku mugozi umwe ihuriro ry'abakenyezi rikore bimwe biboneka abajejwe intwaro bakore bimwe biboneka maze umukenyezi ahari wese kuko niwatungura ku mutima iyo abuze ikibondo arababara ko niwe yarahetse baba yaronkeje ahaguruka avuga ati ndanze kuva uno munsi ndiyemeje guharanira amahoro n'umutekano ndiyemeje kurondera amahoro arama mu gihugu canje gutyo twese nitwabigira intego yacu twese ntakavuze yuko uruhara rw'umukenyezi ruzoboneka gusumbirira
madame Minani Pascazi namwe ikintu mubona cokorwa kikagaragaza koko uruhara rw'abafasoni mu gutsimbataza amahoro no kuyarondera mu Burundi vyoba nk'ibi
je nasaba yuko abakenyezi ba muri parlement bahagurukiye ikintu cyitwa communication ni baje mu maradiyo naje kuyivuga ni baje mu mateleviziyo bahumuriza abantu bagira materie bagira amakonferanse berekane presence yabo mu gihugu hama nanone nongere ngisubiremo nibasabe gouvernement igarure programme ya désarmement inkoho zive mu banyagihugu badashinzwe umutekano
tugarutse rero ndabona kanya mukanya mu kiganiro turagisozera ariko nashaka mumfasoni Godelieve nahazwe mungire ico muvuze kimeze nk'impanuro mwoha cane cane haba abagabo abashinga ntahe urwaruka eka umuntu wese iyo wafise uruhara abapolisi umuntu wese iyo wafise uruhara mu mutekano uguma utosekara mu Burundi impanuro mutanganizi
impanuro notangira guha cyane cyane notangura guha impanuro urwaruka baracyari bakene Burundi bwece baracyakeneye ko tubunguruza nibaze barumva impanuro bahabwa n'abakuru bareke kuza barita mu njyane z'igihugu ariko barabe ineza y'igihugu kuko ni Burundi bwece bareke kukurikira abanyapolitiki bajuragize bakwegera mu ntambara kuko niba maragukanga yuko igihugu ari cyabagere bazocubaka bazoheza maze baze barakora ibibateza imbere na cyane cyane muri iki gihugu cyacu kandi ariko ugwaruka ari rwinshi maze uko ibikorwa byo kwiteza imbere hanyuma kubagabo nabico nababwira abagabo nagomba nongere ndabasabe baze barumviriza impanuro z'abakenyezi babumvirize nk'abafasha hanyuma kandi rero n'abagabo nabo nyine baze barareka kudadaza mu gihe bariko barafata ingingo babahamagaye bati nimuze muganire bemere bareke kudadaza kuko twebwe abakenyezi nitwe tuhasindikarira nitwe tuhasindikarira turiko turirukanga n'abana duhunga duhunga intamba twarondera ibyo bafungura hanyuma ku bajejwe umutekano abajejwe umutekano twagomba mbese jyewe nagomba mboneraho mbese no kubashimira ukuntu bagenda barita umutekano w'igihugu buri munsi buri munsi kuko iyo atababo nitwe tuzaho igihugu kigeze ubu rero nabo nagomba nongende batera akamo bakorere inyungu z'igihugu bareke kujya bareke kumviriza ababacanishamo kuko nizo nkinzo z'igihugu abasirikare na polisi nizo nkinzo nizo nkinzo z'igihugu niba cyane mwareke kumviriza umwansi agomba gutuma twugururira umwansi inzira ugarire
murakoze namwe madame Pascazi Minani mugusozera nashaka namwe mutanye impanuro cyane cyane ku muntu wese naho yoba bikora inyegeje afise uruhara mu mutekano muke uri mu Burundi muri kigi
nashaka ntanga impanuro yo kuvuga nti ni dukunde igihugu tumenye yuko bigenze nabi habaye intambara nta numwe azabaye parnye habaye intambara nta numwe azoyikiriramo intambara ishoboye kuba ibaye mu Burundi sanye iyo ntambara izaba nanone gusubira hehe arusha mukongera gusubira ama negotiation mugaba bapfuye bazaba bahonye ibintu amamodoka ibintu byose bizaba byagiye ni dukunde igihugu kwite kuri kazoza k'igihugu
murakoze madame Pascazi Minani hariho n'ikindi kibazo nashaka muvuge ko mukanye gatoye cyane rwose ikibazo cyo kutavugana ukuri n'ikibazo cagumye kigaruka impano mwotanga ku barundi cyane cyane muri iki gihe biteguriye kuja mu biganiro n'izihe cyane cyane kujanye no kuvuga ukuri akanye gato cyane rwose
tuvuganye ukuri kuko ni decision kuvugana ukuri en fait marinite uburyarya buva kwa satani sagesse iva ku mana niturondere sagesse dushire ku ruhande marinite tubwizanye kuri
turagushimiye rero madame Minani Pascazi ku kanya watoye kugira ngo tuganire mwafashe akanya mwari mufise ibintu byinshi cyane rwose mwateza gukora ariko mwigoye kugira ngo muterere musangire ibyumviro n'abandi bafaso ni bo mu Burundi eka n'abarundi muri rusangi nawe madame Godeliev ninahazwe amabanga mujejwe n'amabanga akomeye cyane rwose amabanga abatuma umwanya wose mufise ibintu byinshi muri kamurakora turabashimiye kuba mwashoye kubona ako kanya rero kugira ngo tuganire cyane cyane ku bibazo nkoramutima uruhara rw'abafasoni mu gutsimbataza amahoro eka no kuyagarukana mu Burundi turashimiye kandi rwose n'abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika bose baduteze amatwi turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Fatou Karara Alimasi yadufashe kwegeranya ikiganiro cy'umunsi hanyuma rero turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese mu kanya kandi mu masaha ari imbere ibiganiro vy'iradio ijwi ry'Amerika birabandari murakoze